Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41, mu Rwanda tukaba ku FM ijwi rya Amerika i Kigali 104 n'ibice bitatu, i Karongi ni 93 n'ibice bitatu, muri Uganda muratwumva tankomanzi kuri Voice of Muhabura ni FM 88 n'ibice 9 ku bari Kisoro no micungararo ya Kisoro. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook yacu, Instagram, YouTube na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi mu isaha yose muri isanga turayaga ku kibazo cy'abapangaye. Kupangisha amazu, abayapanze bayapanga gute, amategeko agenga ivyo gupanga amazu yifashe gute, apangaye barengegwa n'ayahe mategeko, hama abapangisha amazu nabo bagafata gute abo bapangiye. Muri video ndavye mu kanya ku rubuga rw'abagenzi bacu bakorera ikinyamakuru yaga mu gihugu cy'u Burundi, bavuga bati namananiza. Hari haje gupanga inzu bakabanza kubaza aho sengera bakakubwira ko iyo nzu ironka muri mwidini rimwe, bitagenda gutyo bakaguha amategeko bakakubwira bati utegeza ko washitse kuri no saha muri ino nzu panze, nubwo ipanze hari amategeko agenga runo rugo. Niko byifashe mu Rwanda bimeze gute, muri Kongo bimeze gute, abatwumva muri Rusaka na mwebwe harimwe abapanze turabiyaga ko twisanzuye mutubwire ko mubayeho nk'abapangayi, ariko n'abapangishije amazu na mwebwe murashaka kutubwira izo mvune mugira mukura ko babapangiye. Ntibivuga ko abapangayi ari wama mukuri gusa, amategeko agenga umupangayi n'uwupangishije muri make yoza gute yorohereje umunyagihugu apanze na nyene inzu. Turabigaruka ko umutumire rero twatumiye uno munsi kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo cuno munsi ni umwe muri bagenzi bacu bo muri yaga, akaba yitwa Spajon Ngabo. Rero ajeje n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi yaga Burundi mu Kifaransa, ni directeur executif à la plateforme yaga Burundi. Muri yaga Burundi bari muri sekeza bise ndumupangayi. Spajon, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitaba uno butumire kugira ngo tuyagize abapangayi n'abapanze.
Murakoze cyane kudutumira kandi ndaramukije n'abari ko baradukurikira.
Ego, nuko turabivugana ko nabonye bavyitabiriye ari benshi. Sinari nzi ko ikibazo cyo gupanga gihangayikishije cyane benshi barimo n'urwaruka, ko bamaze kutwandikira benshi n'urwaruka. Cifashe gute rero muri rusangi upangaye ino saha twovuga ko yorohewe mu Burundi? Gaspajo.
Ni kibazo gihambaye cyane, twovuga cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura, niho navuga yuko kibonekeza. Muri rusange ikibazo cy'uburaro kiba ari kibazo gihambaye cyane ku muntu wese mu buzima bwiwe, ariko rero mu Burundi twovuga yuko hasanzwe ari kibazo gifise ukuntu gihambaye mu buryo bw'umwihariko. Kubye kuraba ukuntu mu Burundi ubuzima bw'umurundi wabutunganije bivanye na nimico nimigenzo igenga barundi usanga umurundi ari umuntu afatanye cyane n'isi tuvuge ngo ibyo bita mu Faransa propriété foncière rero ugacusanga umuntu wese umwana aravuka agakura icyumviro cya mbere kiza mu mutwe yari karacyubwenge avuga ati ndifuza kuba kinzu yiwanje rero ugasanga umwana ataracyubwenge neza aravuga ati jewe nzokwiga niza amashuri cyo nibaka inzu hanyuma mu nyuma nk'akazi mubake inzu hanyuma ngire ubugeni imbeho nkuze umuryango wanjye ako kantu rero ko kubaka inzu niko kerekana cyane yuko umurundi afatanye cyane n'ikintu cy'uburaro reka mbere no mu mico n'imigenzo y'abarundi baravuga bati irahuba wubahwe ikinone icyo kirazo cifashe gute mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane nuko usanga abantu baba benshi bahari baba babaye mu mazu bapanze aha Bujumbura uravye igitigiri cy'abantu bahabaye uzosanga ari bake bafite amazu y'iwabo mbere benshi bava mu ntara zitandukanye baba bamanitse kurondera ubuzima arabaje gukora ubuzima bw'ibiraka n'ibindi noneho rero ugasanga babayeho mu buzima bwo gupanga ibyo rero ugasanga uwo muntu umupangaye arafite ingorane ziterwa n'iduga ry'ibiciro by'amazu ugasanga inzu abagiye babitohoza ko berekana yuko mu kiringo kitarenga imyaka ibiri inzu yahora nko ku 150,000 usanga igeze nko ku 350,000
aho ni nkahe ni muri mu ntara zose z'u Burundi cyangwa ni za quartier twuvuga ko nka Ngozi
yego nama quartier cyane agize igisagara cya Bujumbura kuko usanga ariho icyo kibazo kimaze kwibonekeza rwose ariko kandi kiba ari ikibazo kibonekeza mu bisagara bitandukanye bikuru by'igihugu nka Gitega Ingozi mu Rumonge icyo kibazo kirigaragaza mugabo hoho mu bisagara byo hagati mu gihugu ntibirigaragaza cyane cyo kimwe n'ibujumbura ibujumbura bigeze ku rundi rwego ruhambaye
abo bakora ibyigwa nk'ibyo byerekana ko inzu kugira ive kuri 150,000 ngende ku 300,000 mu kiringo cy'imyaka ibiri nuvuga ko yaduze kabiri birategwa n'iki ubutaka buba bwaduze amazi barihisha bayaduze biva kuki ahanini n'ubuzima butuma buduga bakaduza ayo mazu canke hariho ikindi gituma abapangayi abapangishije amazu baca badugiriza kuri ba nyene kubapangira
uretse yuko atabyigwa bihagije muvuga yuko bisanzwe biboneka muri ico gisata cy'ubuzima bw'igihugu hariho umuhinga mu mwaka yitwa Mbako mu mwaka wo mu 2011 yakoze icigwa yerekana yuko bivanye n'ukungene abarundi umurindi bariko kugwirirana hamwe ibyo bigahurirana n'ikibazo cy'ubukene bagenda bafise ugasanga benshi muri bo mu rwaruka no munsi ibiharuro by'urwaruka usanga batarenze imyaka 30 bari mu bice bya 60% by'abarundi akayerekana rero yuko atagikozwe muri icyo gihe cy'uwo mwaka ati udusanga ubu rwaruka ruriko rugenda rugana cyane ibisagara bimwe bita exode rural bakeneye no kurondera akazi cyangwa kurondera ubuzima ati mu nyuma rero hazaca haba ingorane z'ukungene abo bantu bashobora kuronka uburaro ati mbere icyo kibazo kizokwibonekeza cyane mu bisagara na cyane cyane Bujumbura twovuga yuko inyuma y'imyaka ishika irenga gatoya 10 icyo kibazo kiza kimaze kwigaragaza ku rugero unavuga ngo ruteye ingorane ngaho i Bujumbura kuko usanga benshi mu bahabaye bariko baragira ikibazo cy'uburaro ugasanga bene amazu bariko bafata ingingo ataho zihwaniye n'amategeko ahari basanga abapangayi nabo bariko barabura iyo bata umutwe hirya no hino
ego unkundire turaca tubinuganza mu kanya ariko kubera ko mbona muhinga bw'ivyuma naje ambwira ngo hari benshi baturindiriye reka tubanze twakira bari ku matelefone atandukanye imbere ko duca tugaruka ngaha muri studio tukayaga turahera kuri Dodi Dodieu Dodi ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
uherehe ga Dodi
ndi Bujumbura
Bujumbura magana
Ujumbura mubwiza.
Bwiza urapanze urapangishije.
Ndapanze.
Urapanze. Eh? Aho mubwiza barabagora canke baraboroheretse.
Byose ofete badutegeza koroherezwa mugabo arije bicamwo bakatuzoye.
Yego, nuko rero uno munsi twagutumiriye Spajon n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi ya ga Burundi bari mwisekeza ndumupanga yirumva ko rirakuraba akabazo canke intererano.
Intererano. Nisanzwe upangisha muri kino gihe. Kwiye kumenya ko umuntu amupangiye atari uwo ahinda. Alo?
Ego, turiko turakumva duga ku ijambo.
Akamenya ko atari uwo ahindaro igihe afise inzu yiwe nawe aba muri uwo mwanya bari guhiwe. Akamworohereza nisanzwe iki gihe baguha mananiza mu kuguha iyo nzu. Ego sanga ego nibyo hariho iyo atakwemera nka nyine inzu mugabo agiye usanga hari mananiza.
Wowe ibyo uvuga ari nka mananiza ubona utanze nk'uturorero ibyo umaze kwibona ko nk'umupangaye ni nk'ibya hega dodi
akarorero no guha kari hafi kandi benshi baje. Ni nko gufata umuntu ukamubwira ati uze gutaha amasaha n'aya ati kandi atazi ko akazi ukora ka ashobora kuba akabikwemerera ari nawe ukura n'amahera yiwe. Icya kabiri urashobora kuba ufite ibintu ukora mugabo ugasanga par exemple nka bariya abantu bavuza imiziki bagiye bafite amasidiyo mu makaritsiye ariwo nzi nigeze kubona batabura igitari kibihumbi mirongo itanu
bagitaburira nde
bagitaburira umuntu atanze akora akazi ko kuvuza imiziki. Urumva nk'uwo baba bamusubiza inyuma cyane kandi aribyo yaje agiye gukora
bakakimutaburira kubera ko ntiyari amategeko none agenga igihe imiziki ivuga n'igihe itavuga. Mba mushaka kubuza abantu kwiryamira.
Ayo mategeko nyine yagoye.
Eh.
Urumva ntahariho tuzi hazwi ko ariho akora igizwe gusa yaba hahari urumva niho baja kurondera aho batakorohereza kandi aho bakorohereza bahahari. Buriya ni byinshi mugabo urumva si niho bukurondera.
Ego ntacyo reka turaza kumuha akanya Spajon agira icyo avuze kuri ayo makartiye usanga arimwo ibikorwa abandi bakabamwo ingene umupangayi n'upangishije babwiza kubana ariko gadodi akabazo nibariza nihuta nimba atari banga wowe kupanze urafise amasezerano kuhuza na nyene inzu
masezerano ku munwa yo atanditse.
Urumva iyo hageze ikibazo nta ubarenganije ubundi kuko ibyo mwavuganye bitanditse biragoye kumenya uko mubikemura.
Urarenganwa. Urarenganwa. Urarenganwa nk'ubu urashobora kubwira ati genda kandi ntuhari.
Aho nk'ubu ku muntu yakubwiye ati igihe cyose nzokenerera inzu nzoza ndayikwake ucumbisira.
Oya ibyo byo biragoye ibyo ni mwabivugana ku muntu. Nakarero kizo ashora mushaka kuvugana ku munwa. Ashaka kubyira ati sinkeneye kubyo kwinjiza inzoga mu iwanje. Kuchura ngo mushitsi ategereza ku nzoga kandi umva inzoga cyangwa induru ntureba uwo mushitsi ntureba inzu yawe biragoye urabyumva muyo kan ishitse icyo biragoye kuntu zifatamo.
Nuko rero urakoze cyane Dodi kuduha ivyo vyumviro vyawe nkuko Spajon yabivuze reka ugiraho ubahwe ngo nico bipfuza muri uno mugambi no kubipfuriza ku muntu wese yorurane. Urakoze.
Urakoze nawe.
Yego reka duce twakira na Claude kuri ndi murongo wa telefone. Claude ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze.
Uherehega Claude.
Ndi Nairobi.
Nairobi Kenya zifashe gute?
Tumeze neza muri kano kanya.
Maze kubona mu kanya ndiko ndaraba amakuru ko umukuru w'igipolisi yatanze imihoho nawe inyuma yaho ejo perezida w'ico gihugu avaniyeho abagize leta bose muratunganiwe aho muri byifashe gute icuka.
tumeze neza muri uno mwanya amakuru nyine turayabona kandi turayumva.
Reka twigarukire rero muri ibyo gupanga no gupangisha akabazo kawe canke intererano twatumiye Spajo Ngabo niwo muri murunani rw'abanditsi ya Gaburundi bafise umugambi isekeza bise ndumupangaye akabazo canke intererano.
Bo nje ndavuga ku mpande zose ndavuga ku ruhande ku ruhande gupangisha nongere mvuga no ku ruhande rw'umupangaye mvuge no ni manange ni intererano mereye kubapangisha amazu ndavuga cyane cyane kuri Bujumbura iwacu no kuvuga amakosa hari Bujumbura umupangisha urasanga adafite amasezerano ntafite ibintu byanditse ku buryo yakiriye umupangisha abanza agasoma ayo amasezerano arabe ko ibyo bintu abishoboye cyangwa atabishoboye kuko nka karore bashobora kuba se nk'akazi ushobora gutaha bwije ugasanga wewe amasaha nabo bagiye ko aho hantu baye ako kazi kawe ntibizokunda yuko ubandanye ugakora kandi ariko gatuma wishyura ubayemo. Icyo ni cyo kintu cya mbere gihari usanga ari amakosa ku ruhande rw'ugiye gupanga. Nawe igiye gupanga bisaba ko ubanza kubaza kandi ubwo rupango bagendera kuki binjira sangahe batahasangahe ku buryo udashobora gukererwa yari iyo utabibajije naho nyine wongere ugiriranire amasezerano n'uwo ugiye gupangira musinyiranire apana nk'uko dondi abivuze ibyo kumunywana nabyumva mushobora kurenganyana iyo mugeze imbere y'ababatunganirwa. Ni byiza yuko upangisha cyangwa upanga mugiranye amasezerano
none udusangije nka ngaho onye Nairobi muri Kenya hoho zifashe gute kibazo kirahari naho nyene nabonye amazu yabo bobo anatandukanye hari ya apartement menga nayi burayani iki ico kibazo kirahari canke imbere yuko mwinjira mu nzu hari amasezerano aba yanditse wayarenga ko bakagusohora.
Bo biravana na kayo munaherereye mu canke kavana n'inzu umuntu abayemo hari inzu musanze inzu zinyine ziba zubatse n'amabuye cyangwa amatafari cyangwa igorofa ibyo byose biza kugira ubwo rwandiko musinyiranye imbere yo kongera aho hantu ko ibintu bagendera ko ubishoboye cyangwa utabishoboye ukabanza kubyiyemeza. Ariko naho nyine hari izindi zo nyine zimwe zikiri zisaga nyine winjira uvuga ati yewe nta kundi umva bibaye n'uburyo bwawe nta kundi bubigenze reka mbemo n'ibyanka nzobiba mu kunyene.
Urakoze ubwira umunsi mwiza Claude ngaho Nairobi muri Kenya.
Murakoze cyane namwe.
Ego nuko rero Spajon urumvise ivyumviro vyamwe n'abandi Dodi mu bwiza Claude Nairobi ariko ndagaruka gato kuri uno mugambi ndumupangayi nubwo twari twabanje gusasiza ikiganiro tuvuga uko vyifashe muri rusangi ndumupangayi mwayumviriye kwero utwo tubazo turiko turumva irya nino haba muri Kenya haba mu Burundi n'ivyo mwatubwiye tugitangura ikiganiro igituma mwarayumviriye ahanini ni kubera iki.
Ego murakoze cyane cyane risekeza ndumupangayi twagiyumviriye bikomotse ubwa mbere na mbere ku butumwa twagiye turonka ku mbuga zitandukanye dukorera ko nkayaga aho rero usanga hariho abantu bariko barakwandikira ati turabasavye muri yaga mutuvugire ikijyanye bishika kure hariho umuntu yasohowe inzu ngaha mu bwiza cyangwa umunyaka yiga gutyo uwundi ati byagenze uku n'uku n'uku ukaraba inkuru bakwandikiye tugasanga ni ibintu biba bibabaje rwose bigaragaza yuko abantu ntibazi amategeko bagenderako cyangwa amasezerano ari hagati akorwa hagati y'ubupanze n'ubupangishije ntiyubatse neza cyangwa ntibanayasoma bamwe bamwe n'ibindi aho icyo ni kimwe cyatumye dushobora gukora iyo isekeza ryacu ndumupangayi. Icya kabiri ni uko kuntu abantu baguma bariko baridoga ku bijyanye n'ibiciro by'amazu kugira ngo biguma bidoga ugasanga mwene inzu arafashe ingingo yukudubiriza ko mu gatondo ugasanga yakwandikiye yuko yahindutse ubu agiye kongera ku 50% ijana cyangwa yarenga atarinze kugishwa inama ubusanzwe ariko arayibamwo ngo bamuhe n'umwanya wo kubyitegurira. Iyo ni ingorane ya kabiri. Ingorane ya gatatu ni ibijyanye n'ingene usanga ubuzima muri rusange buriko buravimba, twavuga ngo muri rusange. Noneho rero kubera ko iby'uburaro ari kimwe twavuga ngo mu byankenerwa ntasubirizwa, umuntu adashobora kuba yokwibuza cyangwa yovuga ngo atacyumvise ndabandanya mbaho, usanga ari ngombwa yuko nacyo nyene tuvuga tuti abaduserukira bo gishyira ko intuzenyo umwitwarariko uhambaye kugira ngo abanyagihugu cyangwa abenegihugu babandanye babaho neza. Nizo mvu twavuga ngo zadutumye twiyumvira gukora iyi sekiriza ndimupangaye kugira ngo ibyo bibazo byose bica habona nyine biganirwe ko n'abategerezwa kubimenya, reka mbere n'inyishu zikwiriye kuri kimwe kimwe cyose gishobore gutangwa, na cyane cyane hadashyizwe inyuma kumenya amategeko yoba hari agenga ibyo gupanga no gupangisha.
Urakoze cyane. Twakire na Jean-Marie. Jean-Marie ikaze ku Jugi Amerika.
Yego.
Uherega Jean.
Ok, ubu tuvugana jewe ndi mu Ruziba, mu Ruziba muri komine Kanyosha niyo nzi.
Ruziba komine Kanyosha. Yego. Urumpanga icanka urapangishije bitagukundira nimba wumva libanga urashobora kuvyihorera ntacu.
Sasa ndi kuwumva neza ndamukongeza izi nkasha ndabumva.
Niko ndakugira nikwera ko numva uri kutuvugisha uri muri byinshi ahubwo banza uhagarika ibyo uri umwo kuko imigeri ibiri idatereka tubanze tuyage. Nako mbaza urumupanga icanka urapangishije.
So then ndumupa jewe ndumuntu vya ndumupanga yi ndapa.
Ya kabazo kawe rero canke intererano.
Ah okay. Ama icyo nagomba kuvuga ni kimwe gikurikira, abantu bapfa abantu dupanze turahura n'ibibazo byinshi cyane, turahura n'ibibazo byinshi. Ibibazo bishobora guhura n'ibi bikurikira, ushobora gusanganya n'inzu umupangiye, wamara kumupangira akakubwira ko ugomba kumuriha amafaranga kama urikiye mu gihe uyabuze ubimusiguriye ntabyumve, ugasanga nawe akubwiye ati ko byanse tushobora kundiha akacyafata ingingo zo kukwirukana ntagasanga ariko araguha amategeko aremereye akubwira ngo ugomba kuriha regiyerema nabo ukacyusanga birakugoye ukabisanga amafaranga wakebye kugirane kuyaronga. Urumva izo n'ingorane duhura nazo.
Mugabo Gajama hinge gatonya ntavugiye iruhande rw'abapangishije, none washaka wiyo nk'udapanze nawe abafite amafakture yigarinda kuriha ahurumva ko umurengeye mugiye muvikanye ngo utegeza kuriha ukirengagiza nturihe, hari abandi bashobora kuriha numva umenga kutariha nabyo ntibisa neza umurenge.
Okay, byari kuba ari byiza mu gihe umuntu apangiye umuntu apangiye atahurana umupangaye na nyene inzu bagatahurana ku buryo washyize ingorane, umuntu akamubwira ati jyewe uyu munsi byanse sinayaronse ati nzoriha mu kwezi gukurikira akagutahura.
Aho okay, rekandike spajo abari we aca tubwira ukavyibaza hama ugira umunsi mwiza ngaho mu Ruzi.
Sawa sawa, murakoze namwe kutuhamagara mugubwe neza namwe muheza.
Urakoze ubandanye ukora neza utwirimo twumva ko ari kurakora n'udukogwa tundi kandi turashima abatwumva mwongera mukora bitwereka ko mudufite ku mutima cyane mukumva izi radio yacu mugiye muri ko murapagasa navyo ni vy'agaciro. Spajon wumvise Jean-Marie mu Ruziba.
Ego cyane Jean-Marie namwumvise ariko ni kuvuga ngo icyumviro cya Jamari kirahwanye cyane na bimwe nariko ndavuga kuko hariho amategeko asanzwe agenga ibintu bijyanye no gukota no gukotesha. N'amategeko ari mu gitabo twavuga ngo bisanzwe gitunganya ibijyanye n'amatati ibyo bita code civile mu gitabo cya gatatu livre trois mu ngingo ya 385.
Subiramo gatoya, ni ingingo ya kangahe?
385.
Ego.
Code civile livre trois.
Ego.
Muri icyo gitabo rero iyo ngingo niyo yerekana neza ibisabwa umuntu aba akose urumva baramusaba nk'umukoresha neza ikintu aba yakose nka nyine cyo akagikoresha icyo basezeranye yisunze amasezerano bahanye bwa kabiri arasabwa kuriha amahera bumvikanye ku kiringo basezeranye ariko rero ivyo nibishira inyuma umwumvikano ku bisanzwe umwumvikano n'ikintu gihambaye nk'uko Jamari yari karabivuga birasabwa yuko abantu bagenda bumvikana kuko baba bafite icyo bahuriyeko rero ingorane aho zikunda kubera ni uko usanga yabanye n'inzu cyangwa umutangayi umwe wese agomba kubitwara uko yishakiye atisunze amategeko kubera kutayamenya nkumbure cyane kubera kwirengagiza cyane kubera izindi ngorane asanzwe afise cyane ugasanga bashikiwe n'ikibazo amategeko asanzwe ahari adashobora gutunganya mu buryo twavuga ngo butomoye adategekanya mu buryo butomoye rero ugasanga bamwe n'abandi bariko barabyitwaramo mu buryo butabereye
hari akabazo nshingira ubunyene nca ndakagaruka ko mugabo kugira ngo Gerardine ntava ashavura ko namutebeje ku murongo reka mbanze ndamwakire hama nca ndakakubikira ku kabazo mu kanya Gerardine ikaze ku ijwi rya Amerika
ndabumva
uhereka Gerardine
sindiwe ndi inosa
uri ino samga kuri telefone yawe bambaye ngo ni Gerardine dusa nari numvume nga iryo zina ni ry'abakobwa
ego niwe telefone ni yiwe mugabo nije ndayifise
wowe ukoresha telefone y'uwundi muntu kugira tuguhamagare
ni y'umugore wanje niyo mugore wanje
kandi tuba dukeneye abo bapfasoni nyene muri isanga ntituronka abagore n'abakobwa tuba tubashaka bucumuduha tubanze tuvugane hama abandi duce tu tubabwisha mu nyuma kugira ngo kwakunganisha bose gukunde sivyo
nagendaye gutwaye ku murimo ahubwo no kuberangira ngo imirimo baba bafise kenshi na kenshi dasanzwe ariko barakwikirana amakuru yo kuri Facebook
uhava uvuga ngo gupanga biraba abagabo ntibiraba abagore niko bimeze
nukuri rimwe na rimwe urabona nk'iyo umuntu yubatse nk'inzu kenshi na kenshi ni gake usanga arabagore ariko bazipangisha usanga niyo umugore yayubaka yishyira ku mugabo
reka ibyo ni bya kera twarikukiye ubundi ego nuko rero inosa akabazo kawe kuri ibi turiko turayaga byo gupanga uherereho imbere ko tuca tuvugana
nukuri ndi mu Buganda
urapanze urapangishije
no mu Buganda ndapanze ariko mu Burundi ndapangishije
aha umva uraza kutubwira byose nk'upanze nk'upangishije jako rero hamara akabazo ufise ubaza muri ya ga Burundi nawo nyene turaguha kanya
urabona nk'ikibazo kiri mu Burundi muri iki gihe turimo iya hari gihe umuntu arondera udufaranga nka jewe nubatse inzu ndazubaka ni mfise gahunda yuko zizondabirira abana kugira ngo zibasomeshe ariko siko nabisanze ntabwo mu nyuma nahavuye nicuza nta mahera yanjye nashize niyo ndayakoresha ibindi ariko kimwe mwibyo no kubera inzu iyo yubatse ntihombe idabomotse ntihombe ugu mubona inzu yawe n'itaka ryawe nta ngorane ubuhageze yuko upangishije ndabafise ndafise imiryango ishika umunani
upangishije
impangishije
amazi umunani
nari yuko izonyigishiriza abana ariko rero ubu hageze yuko n'upanze naho umukuru yakubwiye ati singiri yonja wamusaba amahera ati ntayo mfise rero byaho bisigaye bigoye ukabura icyo ufata n'icyo ureka iyo mu mategeko ya leta y'i Burundi naho umuntu naho yoba aguheraniye uramurindira akaguma arondera inzu ayirose kuko ntushobora gufata ibintu byo ngo bite hanze aca kwagiriza yuko hari amahera na ya mahera atayariyo kugira ngo nshanubure ukwegane kandi haca hafatwa nde mwe n'urupango kuko ngo nticyemerewe yuko usohora umuntu ngo nuko aguheraniye
hama rero
inoho nasanze ari ibindi iyo upanze hariya i Burundi kenshi uriha iyo avasi iheze ariko ubu ino bashaka yuko avasi hariya uriha nuko avasi iheze iheze ariko ino bavuga bati banzumarire ya base hanyuma tutangura kuriha ariko i Burundi ubanza kumara base kesi na kesi yo bacha bagenda niyagiye bagenda gutwaye nka meza 3-4 uko nta none uje kumwitwarira hehe
wowe rero uvuga ati abapangishije mu Burundi ni murabangamiwe cyane
turabangamiwe rwose uko je nkaje hariho nk'abantu bashika nka 3 nagerageje maze umwaka wose mvuga nti basi nimufume mugenda ugasa jewe mu mpo inzu yanje ariko bikaba ingorane ntibaguha kazoza kuyaguha aguheraniye nk'amezi 3 akaja kukwezi 10 none ugire nturi mu musohore
hanyuma
ngamiwe rimwe na rimwe rwose
hama muri Uganda naho abapanze ku ruhande rw'abapanze naho bimeze gute
hangaha amategeko yaho ku bisanzwe je mbona umenga uko na leta ikibyinjiramwo abatware baca babijyamwo bakaguha iminsi iyo minsi heze yawe ucugenda
urakoze cyane Innocent kudusangiza icyo yumvira kuri kino kibazo nk'upanze muri Uganda agapangisha mu Burundi ugira umunsi mwiza ego
yego namwe murakoze
urakoze nawe wispajon ngaruke rero kuri kakabazo nari ndakubika imbere yuko mfata Innocent yakore wumvise ko yakoresheje telefone ya madamu wiwe Jean-Marie Muruziba ati baratugora hari nige tutaba turaronka amafaranga kuza kutudurihisha tutaronka amafaranga muri yaga none ntibazo havuga ati mwe ntumva ko muriko muravugira abantu bagorana rimwe na rimwe cha kintu namye ndaba video ya yuge turanamuramutsa ahari ko aravuga ngo mu gupangisha babaza ngo ukoriki uhembwa ngahe numva ko ari biza kwanza kubaza ukabazo none kugira ngo bya bibazo ntibyaduke kugira ngo inzu uyihe umuntu uri siyo kwazoshora kukuriha ku kwezi ku kwezi
aho hari kibazo gihambaye cyane ni umva nunga n'ufatanya n'intererano ya Innocent ari mu Buganda ahibye kutubwira ibibazo afite nk'upangishije kusanzwe ibijyanye n'uburaro muri rusange ni kintu twavuga ngo kitategerezwa ni kibazo kitategerezwa kurekeranwa abanyagihugu ngo bacitunganirize uko bacumva ni ikintu twavuga ngo leta n'inzego bakorana bategerezwa kugiramo ikiganza gikomeye bagatanga intumbero ingene ibintu bikorwa reka mbere bakanaherekeza bagafasha abanyagihugu mu gushobora kubitunganya no kubibanamo mu mahoro kuko numva nimba ishyirima gatonyi nashaka kumenyesha yuko haraciye ikirengo nibaza nk'icy'ukwezi hafi nimba atari nk'inzu zitatu hariho umutegetsi wo mu ntara ya Bujumbura yanditse atangaza yuko ngo abanyagihugu bo muri
Mutimbuzi
ngo batosubira gutanga inzu ngo ku muntu afite akazi katazwi cyo kibazo n'ikibazo gihambaye cyateye impari cyane mu bantu bakurikirana iby'imbuga hwaniro aho usanga bagiye babivuga ko ibitandukanye akavuga bati none ubu rero akazi kazwi bisigura iki akakazi bisigura iki mbega byaba bisigura ufite umushahara wa buri kwezi mbega uwo mushahara wowo nangahe kugira ngo ushobore gukura mwayinzu kuvuga yuko ari ikibazo kidasanzwe ku buryo uvuze ngo umuntu wese afite inzu yo gupangisha yame abanza kubaza yuko uwuje kumupangira afise akazi akahe mbere akanamusaba na kontra y'akazi amasezerano y'akazi nibaze yuko byogorana ahubwo mu kuraba ntako karorero Innocent yaduhaye uko bitunganije hiyo mu Buganda uvuge ngo inzego ziba zirongoye igihugu nibyo zifise ububasha n'uburenganzira bwo gushobora gushyiraho amategeko bamwe n'abandi bategerezwa kugenderako baba bapanze baba bapangayi bagatanga intumbero bakavuga bati ibintu bigenda uko hanyuma uwupangishije bigenza uko uwupanze ubigenza uko utarinze gushyiraho ibyo twokwita ngo ivangura kuko numva igitunze umuntu bari abatunzwe n'ibiraka bayaronka rimwe na rimwe hari abaronka menshi gusumba abandi kandi bayaronka rimwe rimwe uyaronka twavuga ngo buri kwezi ugasanga niwaronka make gusumba uyaronkera rimwe na rimwe numva bice bigorana
ama nk'umuntu yo bari kora kumva ari kuko ino radio urumvirizwa n'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga abari muri leta z'umwe za America, Canada n'ahandi naho nyine niko bimeze. Ugiye gusaba inzu ahantu urashobora kugenda gupanga inzu wagenda kuyipanga akakubaza ati uhembwa ngaha kugira ngo umve kuzoshobora kuyaronka utashobora kuyaronka ukagenda aho ushobora kuronka inzu yindi. Umuntu yo kumva uri kuravuga gutya gacabwa ati Uburundi buri mu nzira y'iterambere ibindi bihugu birimo kugira ngo ico kibazo gikemuke cupanga yafise n'udapanga yafise se wo tumwishura gute Gaspard
nibaza yuko mu gihe inzego zibijejwe zira zatanze intumbero zigashyiraho n'ivyankenerwa byose kugira ngo baherekeze abanyagihugu muri icyo kibazo nibaza yuko byogenda neza kuko ingorane ahiza kuberega ni hamwe usanga umuntu wese ariko abikora uko abyumva akifata ingingo zihwanye n'amarangamutima yiwe ariko nkumbure ata ntumbero twovuga ngo abantu bose bategerezwa kwisunga kuburyo umuntu wese abijyamo abizi ihari urumva inosa muri Uganda ariko araje kubwira ati jewe sinari nzi yuko bizogenda gutyo sinari nzi yuko bizohera ariko meze nk'uri karabihomberamwo amahera nashizemo ntariko ndayaronka kiba ari ikibazo gikomeye kuko muri icyo gihe inosa nuko nkumbure atari mu Burundi ngo ababana n'abapanga yiwe hari igihe wosanga inosa yatwawe n'agashavu ugasanga nkumbure harabaye n'ibyo gushira nako hagati yiwe nabo bapangayi bariko baranka kumubisa rero novuga nti biratahuritse yuko umuntu ku kintu ciwe afite uburenganzira bwo kuvuga ati ndagitunganya uku mugabo hategereza kuba hariho umurongo w'amategeko yisunga hakaba hariho n'inzego zitegereza kumutunganiriza mu gihe c'ikibazo
yego mbega ibi tuvuga biraba koma bamvuga kano biraba y'amakartie yose hariho iyo turiko turavuga ngo ntutahe saa sita z'ijoro hamukaba wipangiye mu rugo rwawe atawundi muntu arimwo hariho nk'ibipangu kera twita ngo mu giti hariya za Kiriri za Kinindo za Ruhero ahatandukanye za Kigobe usanga muntu nubwo apanze aba ari wenyine ibibazo turiko turavuga vyega muri rusangi bose canke vyega babandi bapanze mu makartie ntitwita yabaye abaye mugabo abamwo abadafite ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru
yaba aba mu mazu novuga ngo abamwo abadafite ubushobozi bwo kugeza ubu hejuru yaba ababa mu mazu bipangiye ubwabo hari igihe usanga bose ntibo barafise ibibazo bibahanze bimwe cyangwa ibindi nanze nk'akarorero uba mu rupangu upanze urupangu rwose no kuvuga ngo ntabana nyine rupangu cyangwa ntabana n'abandi muri urwo rupangu urasanga nk'ikibazo cyo kumudugirizwa ko amahera ukazinduka wumva ngo nadugije ibihumbi ijana ibihumbi amajana abiri gutyo n'ibintu nawe bishobora kumukora ko naho baba mu rupangu rwa wenyine bajya nabo baba mu mpangu ziba zibayemo abapangayi benshi cyangwa babanamo na nyine rupangu nibo kenshi usanga bariko barahura n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo twebwe amasaha yatwatwugaye hariho abagera kure bagafata ingingo zo kugara amatara n'amazi kagucira k'amatara n'amazi hariho abo usanga bariko barafata izindi ngingo ngaha kirazira kuhakirira abantu umuvise
ariko
ufitaho uba ntushobora kumwakira n'ibindi byinshi kandi wari witwa ngo riha amahera ku kwezi rero
urakoze cyane Spajon. Duce dusubira ku murongo wa telefone aho tugiye kwakira Felix. Felix ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga dusangire ikiyago. Felix uratwumva? Felix turi kumwe Nadia. Felix ariko bamuhinga bw'ivyuma ariko arambwira ko Felix ahari ariko si ndiko ndamwumva jewe ntamwumva bisigura ko n'abandi batamwumva. Kadafi wewe uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Kadafi kaze ku ijuru rya Amerika.
Ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana West.
Turkana mumeze gute ngaho muri Kenya? No musi muri Kenya mwitabiriye ikiganiro cyane turabashimiye.
Ego
uherere
ujana kwijana kweli.
Ego ikibazo canke intererano
iza novuga jewe novuga kwijana n'abapanga ibe n'abapangisha nuko buhoba amategeko nkuko mu bindi bihugu bibaho kubera
mugihe umuntu afise inzoga atangisha kuba akaba ari nk'umukristo nk'izi sengero z'abakizwa akaba yanka inzoga yanka itabi akaba tuba ari ashaka ari nk'umuyobozi w'isengero abantu bayo duisengero ni ngombwa nyene ntibashaka kwemerera ntibacanganya ibintu ibiyaro muco cyangwa ibyo batuma bibacafuza mu ruhande bahagarariyemo iyo bivuga imbere y'igihe kugira umuntu aje gupanga aze abizi yuko aho hantu hapanze udataha mu ijoro canke utazanaho ingeso mbi nk'ubusambanyi canke ngo unwe ibyayura mutwe hamwe wumva atabishoboye ahakaza karaba handi hantu yokota hama n'igiciro ku kwezi ibyo kuduza batabivuganye niwaza kubyo atari byiza na leta yobijyamo kugira ngo ntagire umuntu aduguriza k'umuntu kwa muntu atiteguye bacu munduguriza kw'amahera bisaba umuhe umwanya wo kwitegura kugira ngo arondere ahandi nkoba nk'amezi atatu imbere y'uko baba bati mu mezi atatu ari imbere bisaba uzondi haya ama nawe akakipanga akayarondera yumvise iyo yashobora sawa yambe atayashoboye agacaba ahandi hantu hazimbutse aca
urakoze ubwira umunsi mwiza angaha abonye muri Kenya
ariko hama kubapanze kubapanga nabo nyine hari abantu nabo bisaba bubahe inzu bamenye ko atari gwawe iyo uri mu nzu y'undi muntu bisaba umenye ko atari gwawe kugikugirira isuku kuriha nyene ku kwezi ibintu kwa mwumvise ko ari ukuriha ni udandazwa bisaba kuriha nyene inzu atari gwawiwe
urakoze cyane kuri ibyo byumviro byawe ngaho Nairobi muri Kenya nturi Nairobi ari kugira umunsi mwiza ego reka dusubire kwa Felix yaje ku murongo wa telefone yagarutse Felix ubu turibaza ko twumvikana Felix urahari Felix uduzijwi muhinga bw'ivyuma baracabona ko ukiri ko mugabo nturi kuratuvugisha uratwumvaga Felix Felix uratwumva
allo
Felix twumva tuteko turumvikana neza kugira nta dutwara umwanya w'abandi bashobora kutuyagisha byoroshye reka nsabe muhinga bw'ivyuma bamuvane ko tuje kwindi mirongo hanyuma Spajon kadafi vyumviro vyiwe wabyumvise ariko akabazo ca nibaza muri gyasekeza ndumupangayi ngo amwarigeze kubaza ababitura muri babandi babandikira nimba ayo mananiza nk'umuntu akubwiye ati sinshaka kuzontahira ko sa stade joro jewe ndagupangishije ndabikubwira imbere ko ndaguha iyo nzu cyanke nza kuguhindura ko wamaze gushika mu nzu yanje barabivugana imbere
ego cyane barabivuga udusanga benshi mwene izo ngingo ni ingingo zifatwa twavuga mu buryo bwo kwiyandikiza ingingo twavuga ngo bwa mbere na mbere ziba zanditse ahantu mu mategeko agenga igihugu ingingo nino ipanga ashobora gufata gutyo nyene kuko aba yabyutse yifuza ko ibintu bigenda uko agaca afata ingingo ni ingingo rimwe na rimwe usanga mutaba mwarasezeranye mu ntango kuko nk'uko abagiye bagira icyo bashikirije bagiye babivuga nibyo umuntu avuze ati jewe ibintu by'ibanze bigenda ukunuku n'uku birumvikana mugabo hatabaye n'indenzarugero umuntu akavuga ibintu wumva yuko byumvikana hariho abantu batwavuga ngo nkumbure bikika inyuma y'uko amategeko ataba atomboye kuri ibyo bintu ugasanga bariko barashyira kuri icyo kibazo ugasanga bariko barashyira ingingo aho zanditse rero kenshi ibitezo ibibazo uzosanga ari ingingo umwe cyangwa uwundi zinditse afata atabanje kubigira inama n'uwundi
urakoze cyane Spajon subire ku yundi murongo wa telefone ahari Mugisha Mugisha ikaze muri Isanga ego urakomega Mugisha uherereye he
ndiye mu gihugu cya Zambia
Lusaka Zambia havugwa amakinga aho mu Lusaka
na mahoro akariho gasanze n'akazuba gakeye
ya mwe mugiye mu gihe cy'imbeho mu gihe ngaho Washington DC ubushwe dufite ntibugira uko bungana harashushe cyane
yeye cy'imbeho kugerangira na no kukwiye cy'itangiriro gihe cya 1900 muga
Mugisha none ngaho urapanze cyangwa urapangishije nimba atari banga
urapanze
wumvise ibyo turiko turayaga rero ijambo ni gwawe yabakabazo bazasparon chanke intererano ivyumviro no musitwa bahaya kanya abapanga imisanzure
yego abo mwagije neza kwibuka abapanga kuko yici ico kintu hiwadi nakibonye ngari kintu gifanze muga miraje mubare mu nyinyo bakwiye ko byinshi cyane cyane mu bantu hirya afrika bishimo abapanga icyo cyaba mu gisengara anga afite amadeya bari bake rero anikani mugihugu cy'Uburundi niho nabonye asa n'abakubishaka byinshi cyane
ni kora twagiye kuraba uno mugambi wa ndi umupangayi mugabe imipaka ntitwayugaye ku ijwi rya Amerika turi mpuzamakungu twabifatiye imizi mu Burundi mugambi wibuza ko tuzerekeza ku isi yose
ndo mbiga nk'akarere ntanga mu bihugu tubayemo nk'akarere muri Zambia ndabangiye kuri bityo kanda mado kujicha handi ka sangu vigeni ni mache mupangai mwini vihogo ni hakuja zongo mkiyane moku mupangai mwini sanga uwa hiji kuko uko vili mupangai mwini kujihogo ulihia indirele uko uindira mwonsu mbele abzayo uko uindira mbe uwariha kanda abzayo kikari chitangura uindira nyinga abisa mwini kando kanyi mwurundi tujeku lihini mayo uko uindira tugu hiji bo bari bindeye kuba gutanga
yego
ari naho akunda ko bikibaje mu Burundi ku muntu ibyo sanga hige dukweze gakuriha atanga urukundo yesi icyo kintu kirakunda kugorana mu bindi byacu mu Burundi ariko mu bihugu uheje dukweze amenya ubwenda cyangwa haguma ngo n'uburenganzira bwa mukibuga yuko kweze ubayemo bora hige dukukuri azongo ngo ko ntango yo ngo dukurikize yana akunda kuba kabatu cyane mu Burundi bisa mu Burundi turi hukweze ariko tuguhegeze ariko ine turi hukweze ariko tugitanga mudaba hose amategeko namwe ndibaza amategeko agenda bakangaye namwe umwe iki gihugu cya Zambia iyo habaye ikibazo umunyenyezo bigasaba ko akemera inzu atanga amezi atatu umunyenyezo kumupangaye kugira ari yiyoganije abe yarinda hanze kandi ayo mezi atatu azajya mu yo ariha na amezi akasamuha ibyo nibyo bihabaye gucurumbuka imwe n'inzu akayikenera igihe nyine umupangayi nawe ashatse kwimuka abimenyesha iyo n'inzu ava yuko ukwezi kurangira bisaba yuko ategeze kugenda ariko uko kwezi
wowe urumva birafise uko aho onye muri Zambia birafise uko bitunganije mu mpera za kino kiganiro turaza kubaza Spajwa nimba hariho inzira nk'abakore kuri kino kibazo cyane muri yaga Burundi turaza kubaza nimba hari inzira babona zojaho kugira ngo yaba upanze yorohegwe yaba upangije yorohegwe urakoze muri Lusaka Zambia ugira umunsi mwiza kandi abumva runo rurimi turiko turavuga tubashimire ko muriko muradukurikira turazi ko muri benshi mutwumva muri ngaho Lusaka Zambia urakoze mugisha cyane cyane muzoze murazana n'abagore n'abakobwa tuba tubashaka muri bino biganire
yaje
kuyaga na bose
tubamaze ku bwo muryango
n'amaze
ku miryango bwo birahari ese n'urimi z'ikirundi n'ikinyarwanda mbona basa n'abariko barabimenyera cyane nawe bitangaje
urakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho muri Zambia Spajon muri yaga Burundi hari umugambi rero ari ryo sekeza ya ndumupangaye hama abapanze nabo iyo muyaga nabo bapangaye nti hari gihe mwumva ko nabo muzohavamo bagirira irindi sekeza ntamana niza mwumva azanwa nabo bapangaye muvugira
iri sekeza ndumupangaye nti naho umva umengo rivuga ku mupangaye gusa oyaha biravuga no ku nuko yavugira n'abapangishije kuko nabo barahura n'ibibazo muri kino kibazo kijyanye no gupanga no gupangisha twaragize amatohoza turasanga nabo nyine bafise ibibazo bahura navyo abapangishije amazu uri abatanga amazu yabo mugabo ugasanga bene gupanga ntibariko barabariha ku gihe bakabaheranira ugasanga inzu yabo bayifashe nabi n'ibindi bibazo nabo nyine bagenda bahura nabyo ugasanga rero ingorane ziriko zigenda zihura na bose yaba upanze cyangwa upangishije nibyo nk'uko bagiye babivuga n'abandi twarabibonye mu matohoza twagize yuko n'abapangishije nabo hari gihe usanga yahuye n'umuntu atamufatira neza nk'uko amategeko abitegekanya inzu yiwe. Ibyo n'ibibazo navyo nyine twagiye dushira habona muri Biblioteke kuko twavyiganiwe na bene byo n'abahura nabyo kenshi.
Unkundire nkubitize amaso gato kuri Facebook yacu kuko hariho na benshi batwandikiye, ndatoramo ubutumwa buke buke nitwomara bwose. Ndahera kuri ubuga Aziza Aziza yavuze ngo mubivuga ngo murabizi, ekaga ufise abana ushobora kubura inzu bivanye n'ubwoko bwawe, ushobora kubura inzu kandi nye n'inzu bivanye n'ubukene afise, ashobora kukudugiriza kwa mahera ku kwezi ku kwezi akakugira ngo ubuzima busigaye bugoye kandi utamurusha ubuzima bwiza, biragoye n'ukuri. Ariko na leta nta kintu ariko na leta nta kintu ifasha abapanga. Ibintu bya Aziz Aziza tubwiye nyinshi hari abapangisha barabiye ku by'ubwoko ga espage
je birahari mu byo abo twagiye tuganira muri bakekeza bagiye batubwira ibyabindi twavuga yuko usanga hariho bamwe n'abandi baba mu bapanze canke mu bapangishije bifatira ingingo atahuzihwaniye n'amategeko atandukanye bagenga igihugu canke agenga umubano mwiza hagati y'abantu, ugasanga hariho uvuga ati jewe ntunzanire ubwoko ubu, jewe ntunzanire abari mu idiniri canke utari mu idiniri ntunzane, jewe sishaka kuntangira amezuku canke kuriya. Hariho ibintu ugiye kuvyumva usanga biteye isoni, ivyo vy'ubwoko vy'ukuri birahari. Ejo hariho umuntu twahuye mu ibarabara ndiko ndatembera acambwira ati nukuri bigasekeza muriko murakora muriko muvuga ibintu bihambaye ntimushobora kwibaza ingorane dufise wewe mbere ni n'umukongomani. Ariko arambwira ati jewe nagiye kuba ahantu bakimbona acariyamiriza ati reka ntunzanire ubwo bwoko ngaha atwe ntitubwemera. Kubera iki? Bari bibagije yuko ari ubwoko kanaka sindinze kubuvuga mugabo ni abaja bumva ariko avuga igifaransa ati kumbe si umurundi. Hanyuma ni ibibazo bikunda gushika, urumva hariho abemera abo banyamahanga, hariho abatabemera n'ibindi bitandukanye. Ibintu by'ukuri twavuga ngo amategeko abigenga ahari canke ni ibintu bikurira mu mutwe bihwanye n'amarangamutima yabo, ariko si ibintu byategereza kuba bigengwa n'amarangamutima y'abantu, ni ibintu byategereza kuba bigengwa n'amategeko yanditse.
Aziza Aziza muri muno butumwa bwiwe wumvise aho yavuze ngo ariko na leta nta kintu ariko arafasha abapanga, yavuze ama leta muri rusange. Mbwa twagiye mu mugambi wa ndumpanga ituvyerekeze mu Burundi kuri no ncuro, vy'ukuri ntaco leta ifasha kuri kino kibazo. Kumenga hariho n'umugambi wo kubaka amazu wari warashizeho haraheze nuko ntibuka umwaka
kora nkumbure tu giye mu ndenza rugero tuvuze yuko leta atakikora kubera ko bwa mbere na mbere nari navuze yuko hariho amategeko ari mu ntuze agenga ivyo gukota no gukotesha muri kijya gitabo navuze ko civile rije twa ayo novuga ngo ni nk'urufatiro amasezerano yo gupanga no gupangisha yoba yigenga. Ariko ikindi novuga nuko haraciye umwaka neza na neza mbere hari mu kwa gatandatu k'umwaka uheze wa 2023 ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inyubako bwaramenyesheje cyangwa bwaratangaje ko hariho politiki bugiye gushyira mu ngiro yo guhangana n'ikibazo cy'iduka ry'ibiciro by'amazi mu bisagara. Bari bategekanye yuko muri iyo politiki bavuga yuko harimo umugambi wo kuzokubaka amazu angana n'133 buri mwaka. Iyo politiki rero gushika ubu inyuma y'umwaka mu matohoza twagize biraboneka yuko atakirashobora gushikwako, kuvuga ngo nta nzu n'imwe irashobora kubakwa. Ariko ikibazo cyo kiguma gihari. Twavuga ngo leta nacyo iriki dakora tukubate irengere mugabo kukubera ko no gushiraho uwo mugambi ni gikorwa mugabo rero tukatugahimiriza muri bimwe ruga muri bimwe libesekeza ndi mupangayi tugahimiriza yuko ushirwamo uburyo kandi nk'akarorero mu mategeko agenga amafaranga leta iri bukoreshe haba mu yo mujyo iriko amafaranga ya kiti akoresha muri uno mwaka cyangwa muri itegekanye kuzokoresha mu mwaka uja ni nawo haboneka amafaranga agenewe uwo mugambi kandi ari umugambi kuvuga ngo witeganye gishika n'abanyagihugu nka bose rero tuvuga tuti ni byiza yuko haba hariho imigambi nk'iyo ni byiza yuko bashoboye gushyira ayo mategeko mugabo gushyira mu ngiro mwene iyo migambi nabyo byofasha kurusha ego
mbega ivya indemnité de logement byo bifashe gute mu gihugu cy'u Burundi Gaspard
ego ico nacyo ni kindi twashoboye kugira gutohoza turacyihutsa kikora ko imihwezo ugiye kuraba nk'umushahara w'abafise akazi ka leta turafatira nk'akarorero umwihwezo twawukoreye ku mushahara w'umwigisha bamaze imyaka 14 ariko arigisha imyaka 14 muri ako kazi yigisha mu mashuri yisumbuye uwo mwigisha usanga uyu munsi ari muntu afite nk'umuryango amaze kwibaruka nk'abana batatu cyangwa bane hanyuma ugazosanga afise umushahara ugenda mu mafaranga ibihumbi amajana ane na mirongo itanu na kimwe n'amafaranga amajana indwi uwo mwigisha ugiye kuraba mu mafaranga leta iba yamutegekanirije yuko azoba agenewe uburaro usanga ari ibihumbi ijana na mirongo umunani ariko rero ikibazo kiba kihari iyo nzu y'ibihumbi ijana na mirongo umunani muri kino gisagara kugira ngo ushobore kubaza uwo muryango ubwa mbere na mbere iragoye kuronka uyonka hanze y'igisagara usanze ukorera nk'aho gake mu gisagara kice kiba ikibazo cyo kwiyunguruza ya mahera yose asigaye acaherera mu kwiyunguruza nta n'ibindi byankenerwa noneho izo nzu n'izishobozo zirabona zikunze kuboneka cyane kuko usanga tugiye tuvuge ngo urimwe two kwita heyarike mu kuri kw'ibintu kungana mu buzima nyakuri abantu babayemwo usanga inzu abayemo ari zimwe ziri mu bihumbi amajana abiri na mirongo itanu gutyo kugira ngo ashobore gutunga uwo muryango yigisha abana abariho kwiyunguruza bajya ku ishure abagaburire abajyanike uzosanga ari mu bihumbi amajana abiri na mirongo itanu bishobora gutwara ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana by'umushahara wose
yego Sipajano turiko turasanga abasoza kino kiganiro muri rero yaga Burundi inzira mutanga haba kubapanze kubapangishije no kuri leta ubwayo kugira ngo ibibazo biveho kuko numvise ko bihangayikije benshi cyane cyane urwaruka n'ikintu cyanangaje sinzi ko urwaruka nago bibaraba rwose ku rwego rwa guke icokorwa mu majambo make mu munota umwe coba nk'icaye
ego kwa reka mbere kuri leta nkumbure kuri leta muri rimesekeza ndi mupangayi dutanga ivyiyumviro cyangwa intererano zibiri tuvuga tuti nibashireho urwego rujejwe gutunganya ikibazo cy'uburaro no gushyira mu ngiro nkumbure imigambi leta iba ifise mu bijyanye na kino kibazo cy'uburaro kuko twibaza yuko nkumbure ivyo nafasha na leta kuvyungukiramo muri bimwe by'amakuru aha nabyo twavuze ku bijyanye n'ingene bene amazu bimwe na rimwe usanga bashobora gukwepa gutanga amakori bakajya bumvikana nabo bapangishije ibintu bituma babafasha gukwepa gutanga amakori ibyo nabyo twavuze tukavuga tuti kugira ngo icyo gikunde dushyiraho urwego rugejwe gukurikirana no gushyira mu ngiro imigambi n'amategeko agenga ibyo gupanga no gupangisha
urakoze cyane
kandi tuvuga
mu masegonda make
mu ngiro iyo migambi iba yabayeho kuri leta kugira ngo abanyagihugu babone koroherwa
urakoze
tusezeranye ku mpaka inzu ibihumbi mirongo itatu na bitatu tuvuga tuti
Sipajon Gabo umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi ya Gaburundi Director Executive Platform ya Gaburundi wakoze cyane kuza muri muri sanga kugira ngo tuyage ku vyuno mugambi wanyu ndumupangayi ejo nitwongera kuza uzotwita
murakoze cyane nikuri kandi natwe muradutuma ko tuzokongera kwitaba murakoze cyane no kudukumira
ego dushimiye abariko ratwumviza bose kuri micro yari Diane ni nahazo y'ikiganiro cyari muri studio y'indwi na Diatahana ingenieur Bob bari muhinga bw'ivyuma bakoze umusimiza kuri mwese.